Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi tukumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi, ni Edi Rwemba suza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu nibwo umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda Madame Ingabire Victoire n'umuhanzi n'umuririmbyi w'icyamamare Kizito Mihigo basohotse gereza.
Boneyo nakanya ko gusaba Perezida wa Repubulika ubwo yakoze iki kimenyetso cyo kumfungura ko nabagenzi banje bose bafunze bazira bya politiki bose nabo mu bushishozi bwe yari uburyo nabo basohoka.
Woni Madame Victoire Ingabire Umuhoza.
Benshi bari bazi imbaraga ze wenda z'igisirikare ariko ubona no yagaragaje imbaraga z'umutima. Nagira ngo rero mushimire kuko ni icyemezo kigiye kungira kamaro mu buzima bwanjye bwite ariko kigiye kugira n'akamaro igihugu.
Nawe ni umuhanzi akaba n'umuririmbyi Kizito Mihigo, ubwo bombi bari bagisohoka gereza nyuma yo guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Iyo nkuru n'izindi zirimo igitero mu Gatumba mu Burundi turazigarukaho mu kanya gato. Amakuru yacyo kuri isaha reka tuyahere mu Rwanda, aho mu gitondo cyo kuri wa gatandatu umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Madame Ingabire Victoire Umuhoza n'umuhanzi akaba n'umuririmbyi w'icyamamare Kizito Mihigo basohotse gereza. Ni nyuma y'imbabazi za Perezida w'u Rwanda Paul Kagame zafunguje abagera ku 200,000 mu gihugu hose. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa adufitiye inkuru irambuye.
Ibyo mwumva byumvikana si urufaya rw'amasasu, ahubwo ni imirabyo ya za kamera z'abanyamakuru zicicikanira kuri gereza ya Nyarugenge ubwo bafotoraga Madame Victoire Ingabire umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda na Bwana Kizito Mihigo umuhanzi n'umuririmbyi w'icyamamare mu gihe basohokanaga na bagenzi babo muri gereza kubw'imbabazi za Perezida Paul Kagame. Ingabire yari mu madarubindi yijimye, hejuru yambaye umwenda w'icyatsi, hasi yambaye umutuku n'isakoshi y'umweru mu ntoki. Kuri Bwana Kizito Mihigo yari n'ishapure mu gituza, ingofero n'umupira bya Fondasiyo Kizito Mihigo, niko bijya kuba umukara, ahetse igikapu cy'umukara mu mugongo. Hari sayine za mu gitondo zaburaga iminota mike, bombi bakomeye ku masura baratambuka baberekaho bashyira imikono yemeza ko basohotse mu buroko. Mu kiganiro bahaye itangazamakuru uhereye ku muyobozi w'ishyaka FDA Inkingi, yashimiye buri wese wamufashije mu myaka 8 yaramaze muri gereza, maze avuga ko muri rusange mu buyobozi bushya bwa gereza hagaragara ubumuntu.
Mbere byose ndagira ngo mbanze nshimire abantu bose bamfashije, umugabo wanjye n'abana banjye banyitayeho bagakomeza kunyereka urukundo. Ngashimira abarwanashyaka ba FDA Inkingi bakomeje kunyitaho uko bashoboye kose. Ngashimira ubuyobozi bwa RCS tumaranye iyi myaka 8 cyane. Ngashimira komiseri mukuru uhagarariye RCS muri iki gihe kuko yazanye ikintu cy'ubumuntu mu magereza, ngira ngo abantu bose bamenye mu myaka amazemo ubu hari ikintu cy'ubumuntu mu magereza y'u Rwanda. Ngira ngo mushimire, nubwo hari taranoga ariko hari byinshi bakoze byiza.
Ku rugendo rwe muri politiki mu gihe yaramaze mu buroko, Madame Ingabire ati
hari byinshi byagezweho ndetse hari n'ibyinshi abanyarwanda dushobora kugeraho dushyize hamwe. Sinshidikanya ko rero kuba abantu batavuga rumwe cyangwa batabona ibintu kimwe ubundi bigomba kutubera isoko yo kubaka igihugu cyacu mu mahoro, tugagira imiyoboro inyuranye yo kwicishamo ibyo bitekerezo ihaburi wese mu bwisanzure kuvuga icyo atekereza nta nkomyi, kuko ari bwo buryo bwiza bwo gushyigikira iterambere rirambye ndetse no kubaka ejo hazaza heza ku rubyiruko. Nkaba mboneyeho rero umwanya wo gushimira Perezida wa Repubulika wafashe icyemezo cyo kundekura akasubiza mu buzima busanzwe, kuko ntekereza ko nawe ubabona yuko icyiza ari uko abanyarwanda twese dushyira hamwe ari abatavuga rumwe ari n'ubuyobozi twubaka igihugu.
Madame Victoire Ingabire nyuma yo gushimira umukuru w'u Rwanda ku mbabazi yamuhaye, namubajije kuki avuga ko kubasohotse asanga abarwanashyaka be nabo bafunzwe.
Ntabwo ari ikibazo kuko nanjye igihe nari mfunze abantu bari bahari kandi ibintu byakomeje gukorwa, ntabwo ari ikibazo kandi nabo uko nsohotse ntegeza ko nabo bazasohoka, ntabwo ari ikibazo. Ndetse mboneyeho n'akanya ko gusaba Perezida Repubulika ubwo yakoze iki kimenyetso cyo kumfungura ko nabagenzi banje bose bafunze bazira bya politiki bose nabo mu bushishozi bwe yari uburyo nabo basohoka.
Kukuba yakomeza cyangwa yareka gukora politiki mu murongo w'abanya n'ubutegetsi no kukivuga ko yaba yarisabiye imbabazi umukuru w'igihugu, Madame Ingabire yirinze kugira icyo abivuga, havuga ko icy'ingenzi cyari ugushimira bagize icyo bamufasha, yizeza ko ibindi azabivugaho mu minsi iri imbere. Kumuhanzi n'umuririmbyi Kizito Mihigo nawe ijambo rye ryahereye kugushimira kubw'imbabazi yahawe, avuga kandi ko ku giti cye bizamugirira akamaro.
Nagira ngo munyemerere ntangire nshimira Perezida wa Repubulika kuri iki cyemezo yafashe cyo kumbabarira. Icyemezo ukigaragaza imbaraga ze z'umutima, wenda benshi bari bamuzi imbaraga ze wenda z'igisirikare, ariko ubu noneho yagaragaje imbaraga z'umutima. Nagira ngo rero mushimire kuko ni icyemezo kigiye kungira akamaro mu buzima bwanjye bwite, ariko kigiye kugira n'akamaro igihugu. Bigiye gutuma mbonana n'inshuti n'abavandimwe tutari duherukanye. Ngerageze nanjye nk'umuntu nyarwanda, nk'umuntu w'umusore kwiyubaka, ndebe ko na kuba kugira umuryango ugashaka umugore nkarongora nk'uko abandi babigenza. Nizere ko namwe mwarongoye, kuko sinifuza ko mwafunga mutararongora.
No ku gihugu muri rusange Kizito ati,
ndizera ko bigiye gutuma ka kazi nitangiye kuva nkiri muto ko gutanga ubutumwa bw'amahoro, ubumwe, ubwiyunge, ubutagoma, ubworoherane, imbabazi mu banyarwanda gakomeza, kandi kagakomeza ku bufatanye na leta, ku bufatanye muziko fondasiyo yanjye, fondasiyo KMP, ibikorwa byayo byose yakomeje kubikora ku bufatanye n'inzego za leta. Ndizera rero ko ubwo imbabazi zibonetse n'ubwiyunge buzaboneka hagati yanjye n'izo nzego, tugakomeza gukorera igihugu tugana ubwiyunge tuguzuye, tugana ubumwe n'amahoro twifuriza igihugu cyacu, akarere, Afurika ndetse n'isi yose.
Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho Madame Ingabire yari yaje kwakirirwa n'umunyamategeko we Maître Gatera Gashabana na bamwe mu barwanashyaka, naho ku muhanzi Kizito Mihigo yari yasanganiwe n'abavandimwe be ndetse nabo muri Fondasiyo Kizito Mihigo, kubari baje ku ruhande rwe ku mpamvu zabo bwite birinze kugira icyo badutangariza. Victoire Ingabire yaramaze imyaka 8 mu buroko, yari yarakatiwe gufunga imyaka 15 nyuma yo guhamywa ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu mudendezi, ibirego byakunze kwitwa na bamwe ko ari ibya politiki. Naho Kizito Mihigo yari yarakatiwe imyaka 10 y'igifungo, yaramaze minirengaho nawe yahamijwe ibyaha by'ubugambanyi bugamije kugirira nawe ubutegetsi buriho ndetse na Perezida Kagame. Ingabire nyuma yo kuva mu buroko yerekejwe mu murenge wa Remera i Kigali, Kizito nawe ikibagabaga. Iteka rya Perezida wa Repubulika ryasohotse mu igazeti ya Leta riravuga ko uwahawe imbabazi agomba kwiyereka umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze akamuha imyirondoro ye n'aho atuye, bakumvikana umunsi agomba kujya yitaba umushinjacyaha rimwe mu kwezi. Azajya abanza kandi asaba Minisitiri w'Ubutabera uruhusa igihe ashatse kujya mu mahanga, kutabyubahiriza bishobora kuba intandaro yo gutakaza imbabazi kuba zihawe. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tunyarukire mu Burundi, aho umuntu umwe yarayaguye mu gitero cyagabwe n'abantu bitwaje ibirwanisho cyabaye ku biro bishinzwe abinjira n'abasohoka mu Gatumba, ku mupaka uhuza Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Diandons.
Ibiro bicungera uruja n'uruza muri zone Gatumba ku rubibe rw'Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byatewe igihe cy'isaha zitatu z'ijoro zo kuri uyu wa gatanu. Inzego za leta zivuga ko icyo gitero cyamaze iminota hafi 20. Abanyagihugu bo muri zone Gatumba mu micungararo yahabereye igitero bavuga ko bumvise urwamo rw'amasasu menshi kandi umwanya utari muto.
Twagize ubwoba cyane rwose, amashe tukuma tujya ndagwaye mugwe mu cyane musohoke ku mpamvu mugira isanganya habuze inkoho nyinshi cyane rwose. Nasohotse ndumvira ndasubira mu bihe ndagwaye mugwe mu cyane nkugira ingorane ngo musohoke muhure n'amasasi kuko yataguma duca hejuru byatangwe
Inzego z'igisoda n'iz'igipolisi hamwe n'iz'ubutungane zazindukiye ahabereye igitero. Eka n'ubuserukizi bw'ibihugu bimwe bimwe mu Burundi nk'Ubufaransa n'Ububirigi bifuje kuhashika hamwe n'abo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, ariko kubw'umwanya munini barindiriye kugira ngo baronke uruhushya rwo kuhashika bahavuye bakata amamodokari basubira inyuma batahashitse. Aho nyene bahagarikiwe nko ku birometero bitatu byo ku rubibe niho n'abamenyesha makuru bari bahagaze bemerewe kurengana igihe cy'inyuma ya saa sita haheze nk'amasaha atanu. Hagati aho imodokari z'igipolisi n'iz'igisirikare nizo zonyene zaguma zinyuragiranwa. Mu gipolisi basigura ko bariko barakura mu nzira ibyahononekariye. Muri ivyo harimwo imodokari yo mu bwoko bwa fuso yari pakiye ibidandazwa hamwe n'izindi ntonto zari zihahagaze zishika kuri zitanu zamenaguritse ibiyo zongera ziratobagurwa n'amasasu. Hari n'inyubakwa y'ibanki Bankobu yamenywe amadirisha n'amasasu. Umushikiriza manza mukuru wa Repubulika Nyandwi Silvestre yagize ico ashikiriza ku rwego rwa leta avuga ko uwo mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho bakeka ko ari uw'abasuma.
Tuvuga ko ari abasuma kuko uravye aho barashe cane cane ku nyubakwa z'ibanki Bankobu, tukaca tubona rero yuko ahanini bashaka kwiba. Rero barasa bahagaze mu gihugu ca Congo.
Nubwo uwo mugwi warasa uhagaze mu gihugu ca Repubulika Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo umushikiriza manza mukuru wa Repubulika avuga ko ikiziga twasanze ahabereye igitero ku butaka bw'u Burundi cyarashwe n'abapolisi b'i Burundi bariko barabasubiza inyuma uretse icyo kiziga kandi cy'umuntu atashoboye kumenyekana kuko yaturiwe hari n'umupolisi yahakomerekeye. Umushikiriza manza Nyandwi Sylvestre asaba leta ya Kongo ko bofashanya mu gutuza bene iyo migwi.
Dusaba yuko inzego za Kongo zidufasha kugira ngo amatohoza agende neza izo nkozi zikibizama zitera ziva muri ico gihugu zifatwe zihanwe.
Munango z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka abantu bashika 226 baragandaguwe mu gitero c'abantu bataramenyekana ku mutumba wa Ruhagarika muri komine ya Buganda mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Abategetsi bavuze ko abakoze ico gitero bazananye muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo bongera basubirayo. Mu Gatumba ku rubibe rw'u Burundi na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi, igipolisi cyaraye kivumbuye ibinogo bitatu bihambwemo abantu batatu mu murima w'umunyagihugu wo muri komine Gitobe y'intara ya Kirundo. Cegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano avuga ko abo bishwe ari abakora akazi ko gutwara abantu ku mapikipiki baheruka kunyuruzwa. N'inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze mu ntara ya Kirundo.
Nkuko bishikirizwa na Moyize Nkurunziza, icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano byose bitangura ku itariki 30 z'ukwezi guheze. Kuri uyu munsi umwe mu bakora akazi ko kunguruza abantu n'ipikipiki yarabuze umujyango wiwe uca urarondeza mu gipolisi. Amatohoze havuye yerekeza mu ntara ya Kirundo ahatowe ibiziga.
Igipolisi cy'u Burundi cyarasanze ibinogo bitatu bihambimwe abantu ku mutumba Nyenzi, zone Baziro, komine Gitobe mu ntara ya Kirundo, mu murima w'ibitoke. Umurima ukaba ari uwitwa Hatungimana Samuel. Ibyo binogo bitatu rero byari bihambimwe abantu batatu. Muti none byagenze gute? Ni uko ku igenekerezo ry'itariki 30 z'ukwezi k'umunani mu ntara ya Muyinga hariho umuntu yitwa Habarugira Deni asanzwe akora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki. Yagenda kuri uwo mutumba ahenzwe n'umuntu amubwiye ko arakazi amuhaye, maze ashitseyo uwo munsi ntiyagarutse.
Mu nzu ya nyene umurima w'abatowemo ibinogo bahasanze inkofero zibiri zikingira igihimba cy'umutwe w'abagendesha amapikipiki bita kasike. Nkuru nziza avuga ko amatohoza yogeye kuri ibimenyetso.
Yo Samuel wenyene nawe nyene yahavuye avyemerera, yavuga byose nyene vyagenze ko harakagwi bakorana bararamera umuntu afise ipikipiki nshasha bagaca bitwa ko bamuhaye akazi akaja kuri uyo mutumba. Aho yasanga ya abo bantu majije kuvuga bagatangura kumugurira inzoga maze bagaheza bakamwica buri kuburagorora. Uyu Samuel Hatungimana wenyene ariyemerera ko muri ico gikorwa kigayitse yarajejwe kwimba, yarimba ibinogo hanyuma akabahambamwo.
Igipolisi mu ntara ya Muyinga cyavuye cyereka abamenyesha makuru kuri uyu wa gatandatu abantu bafashwe bagirizwa kugira umugwi w'abanyuruje abishwe. Muri abo cemereye abamenyesha makuru kuvugana n'uwo yarajejwe kwimba ibinogo byo guhambamwo abishwe. We avuga ko yagiye arahembwa amahera ari hagati y'ibihumbi 410 ku gikorwa koze. Avuga ko yabikoreshejwe n'ubukene. Abakora akazi ko kunguruza abantu ku mapikipiki mu ntara ya Muyinga barashima amatohoza yarayakozwe n'igipolisi. Miburo Juma arongoye ishyirahamwe ry'abunguruza abantu n'amapikipiki muri iyo ntara.
Se cyambere dushima nuko dukengurukira igipolisi cy'u Burundi cyashoboye gutegura abapeje b'ingamunyo n'abasanzwe baserukira igipolisi ngaha mu ntara ya Muyinga. Ko twashoboye kubabwira ko hari abantu banyuruzwa bibwe amapikipiki hama bakadufasha mu icyo gikorwa izo nkozi zikiri zigashobora gufata.
Abunguruza abantu ku mapikipiki Muyinga barasaba nyabuna igipolisi gukomeza amatohoza. Bavuga ko igitigiri cy'abagiye barabura mu kiringo cy'umwaka bataraboneka bose.
Ntwari ubuhaze nk'umwaka umwe nko muri 2017 uwa mbere aho byatanguriye bambara murasiga sogwe ari mu ijoro cy'umutwari moto moto rikizije bamurashe no wa mbere yatanguye rero aho bande bagiye bagenda inyuma yiwe
baru munane gushira ko nundi bari 9 bose hamwe umva mu 9 hamaze kuboneka batatu abo bande bangahe batandatu ntituramenye vyabo ngo batarabonekana aho dusabwa ko boshishikara ku kurondeza nabo bakababaza aho barabashize kugyango kumbure ibiziga byacu tubibone
icyegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano asaba nabandi babuze abawo muri ubwo buryo kwitura inyamirama bibegereye
kindi nuko ubushikiranganje bw'umutekano bumenyesheje abantu bagiye babura ababo muri ubwo buryo ko bakwegera inyamirama bizubegereye kugira ngo amatohoza abandanye mbere kumbure n'ababahambwa handi canke n'ababahambwa ho nyene iyo nkora baratemeye kuvuga kubya abandanye barondera togora hamanitse ababikoze bashengezwe
abamaze guhagarikwa kumvoza amatohoza bagera kundwe abandi baracyarondegwa n'igipolisi ku ruhara baba baragize muri ubwo bugizi bwa nabi muri abo bamaze gufatwa uwagirizwa guhamba abishwe ari mu bamaze gusohoka ibuhero ku kigongo cy'umukuru w'igihugu imuyinga mu buraruko bushira buseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze Ijwi rya Amerika
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwi rya Amerika
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
Ikaze ni gwanyu bakunze ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika na cyane cyane mwe mudatangwa kwa Nyaburunga. Muti none uno munsi tugiye kuganira kubiki. Uno munsi turi kutuyaga ivyerekeye amasezerano y'amahoro no kunywanisha Barundi y'Arusha. Imyaka 18 irigoroye ayo masezerano y'Arusha atewe kigikumu n'abanyapolitike b'i Burundi bahagarikiwe na karere na Afrika na makungu. Hakaba hari kuwa 28 ukwezi k'8 umwaka 2002. Muri iyo myaka yose iheze ayo masezerano yabaye nk'umushinge wishigwaho ry'amategeko n'inzego bigenga Burundi. Ayo masezerano yabaye kandi umwumvikano w'abanyapolitike bamwe muri bo mbere bakanayafata nk'ayakurira amategeko mu gihe ari nayo yakomotseko ibwirizwa shingiro ryo mu 2005 riherutse guhinyanyurwamwo iryo mu 2018. Kurundi ruhande harabanya politiki bemeza yuko amasezerano y'amahoro y'Arusha ataja hejuru y'ibwirizwa shingiro bati uwo ni umwumvikano wa politiki usanzwe inyuma y'imyaka 18 irangiye ayo masezerano yemejwe n'abarundi yoba yabamariye iki mbega hoho harutunenge twoba turi muri ayo masezerano canke twibonekeje mwishyugwa mu ngiro ryayo kazoza kayo masezerano nakahe muri kino gihe Intamba nyizishora kukabangamira zozo zobarizi. Hoko gwiki kugira ngo ayo masezerano ashigwe mu ngiro ku neza y'amahoro no kunywanisha abarundi. Ibyo rero kugira tubice ijya nino turi kumwe n'abatumire babiri. Hari Honorable Alice Nzomukunda arongoye umugambwe Adele urunani rw'imvuga kuri. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse neza ndaramukije n'abatwumviriza.
Kazi kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane.
Murakoze namwe. Turi kumwe kandi na Honorable Tatien Sibomana numuvugizi w'urunani rw'abigenga amizero y'abarundi Honorable mwaramutse
ndabaramukije ndaramukije n'abatwumviriza kandi nibaza ko mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi harimo iPRONET avuga rumwe na leta akamwe n'abana ya FNL ya Gwasa urumva n'abadasigana handa bavugira ntubavugira
uhavugwa bakuvugira abadasigana
cyane ndabarundi
na urakoze reka kumbure mu gutangura mpere kwa Honorable Alice Nzomukunda mugambwe Adele urunani rw'imvuga kuri amasezerano y'Arusha imyaka 18 iraheze hari icyo muvuga muti yaratumariye
ego amasezerano y'Arusha yaragize akamaro kuko yarafashije kugira ngo abarundi bashobore kunywana kuko ingorane mu gihe bariko barayaharira ko yari ingorane ya iri hagati ya moko cyane hagati y'abahutu n'abatutsi ibyo rero bikaba byaratorewe umuti ku buryo uno munsi ndiko ndaraba icyo kibazo cy'amoko nta kigihari kuko uno munsi umuntu aratambuka akitwa ko ari umuhutu umututsi agatambuka akitwa ko ari umututsi ndetse n'ivyo bintu baba ariko baravuga bishobora kuja mu ngiro bakavuga bati ibibanza bigabanganwa biza kugabanganwa hagati y'abahutu n'abatutsi umuntu bakamurondera bakamwita uko yitwa ivyo kera ntivyari bihari iyo ni intambwe nini yahabaye ayo masezerano y'Arusha rero kubijanye n'amahoro yaje kuhirigwa n'amasezerano yo guhagarika intambara kuko amasezerano yarusha ubwayo yonyene ntihagaritse intambara ntiyazanya amahoro yonyene kuko yarinze gushigikirwa nuko habayeho ayandi masezerano yo guhagarika intambara yasinywe ico gihe n'abari bamaze kurangira gusinya ayo masezerano yarusha hamwe rero n'abari ko baragwa n'imigwi yari kiragwana ivyo rero ndibaza yuko ari ikintu gihambaye cyane twashitseko hanyuma turumvikana kandi n'ikintu kijanye niyo gabanganywa y'ubutegetsi kuko muri iyo gabanganywa y'ubutegetsi rero hagati yayo moko najyo nyene ryagerera kurikizwa kugira ngo abantu bose biyumve ko barimo mu butegetsi ivyo rero byarashizwe mu ngiro birakurikiranwa mugabo ikintu cagiye kiribonekeza nuko amasezerano yashamaze gusinywa abayasinye bahagaze ahanini kuri ico gisata cigabanganwa y'ubutegetsi gusa ibindi bisata byagiye gushirwa mu ngiro mu nyuma ndetse ugasanga yuko niyo hariko haraba ugusaba kuyashigikira usanga biguma bishingiye kuri ico gisata cigabanganwa y'ubutegetsi hariyo rero bisata byinshi ibintu byinshi byari byategekanijwe muri ayo masezerano byaragiye mu ngiro ndetse n'ivya nyuma nyuma byagiye mu ngiro mu ntango z'uno mwaka mu mpera y'umwaka uheze kubyo rero bibonekeza yuko hariho intambwe niniya yari yaragize mugabe igihambaye nuko ibiri muri ayo masezerano byashizwe mu bwirizwa nshingiro bwirizwa nshingiro n'iryo rikaba ryamara iriho yarashizwe mu bwirizwa nshingiro mu 2005 ndetse uno munsi mu bwirizwa nshingiro ryo mu 2018 nkuko byari byanditswe yuko iryo amasezerano yarusha ashobora gusubirwa akarabwa neza yuko hageze yuko ibiyagize bihagarara kuyashira mu ngiro bararavye rero basanga ibihambaye baravuga bati naho bohindura ibintu mu masezerano yarusha ibintu bijanye nuko abarundi baguma banywana yuko bitokogwa ko ivyo rero ntibabikomakomye
bivuga ko ibiri muri arusha twovuga ko iri muri arusha vyoba biki byaraterwe mu ibwirizwa nshingiro uko byakabaye
ego niko vyagenze ivyari bitegekanijwe mu ibwirizwa nshingiro muri mu masezerano yarusha byarashizwe mu ibwirizwa nshingiro kuko mu ntango ico gihamba ico gisata navuze gihambaye nkuko ari co nanone bashigishingira ko ikintu co tuma haba umutekano umuke ugutumvikana ugutanywana mu Barundi ku ico kintu bocirinda niko rero vyagenze mu bwizwa nshingiro y'uno munsi ivyo bintu byarahagazwe ko cane kugira ngo ivyo bintu cane cane vyo kugabangana ibibanza mu mwoko bigume birimo
kugira ngo ibwizwa nshingiro rihari uno munsi ntaco rihungabanya ku masezerano y'Arusha
kubwo nabisomye ntacu nabonye bihungabanya kuko bayashize ivyo bintu bavuga ko bihambaye bandika ko bihambaye bitoko mwakomwa byarashizwemo
urakoze honorable Tatiana Sibomana uvugize amizero y'abarundi
hariyo dasikana barimo
ibyo bamaze kuvuga biri mu byo arusha yatuma yamariye abarundi hari byo muvuga muti nokongera ko
yego bo hariho bimwe shigikiye n'ibindi byinshi bitari byo icyo no hera ku bwa mbere nuko jewe icyo kibazo no kicishura mu bice bibiri kugira umuntu abone neza ingene amasezerano yarusha yagize akamaro canke atakurikijwe canke ariko arasubizwa inyuma ko byose biriho kugira barigeze baruraba kandi mu masezerano yarusha bavuga ko ari urwego rw'umutekano
ubundi ntibigeze baruraba
rwagumye
oya wagiye mwabavuye mu ishamba gusa cyangwa gwagiye
urumva nigeze ba ko baravuga ngo imigwi yo mu namashinga mateka imigwi yazo kurikirana ingene ivyo bintu biriko birashirwa mu ngiro tebigeze baraba nk'akarorero bati ugwego guperereza ko bavugamwo ibitigire byo kungana turavya moko ibi niko bimeze cyagumye ko hanyuma rero ubutegetsi buhindutse ubu rero byaciye biba kugwego kumugambi ubure ibwirizwa nshingire rohejeje rehejeje kubi
none kuravuga ngo gwawe gwego kumugambi
reka ndakubwira igitumo reka ndakubarira igitumo rushatse nibitigire no biguha si bintu tunyegeze aha na sena no gwa raporo heroka gusohora yaratanze na narakomanda kivuga iti murabe mu gwego guperereza iyo ni raporo ya sena si raporo ya jewe
ni gwego guperereza
gwego guperereza rero
utugusa bimwe abantu
ni ubwo abahutu gusa kandi nabo nyine ntuvuge ngo nabahutu n'abamilita b'umugambi CNDD-FDD uko hariho exclusion ethnique politique
nukuvuga kwa ari ugukumira gufatiye
ku ari ugukumira gufatiye ku moko muri ugo gweko ne hakaba n'ufatiye kwa politike ivyo vyo bireho no mu bayandi ma ministere ibitigiri twara bitanze n'ibintu byanditse
honorable Alice Nzomukunda kazoza kaya masezerano y'Arusha naka
kazoza kaya masezerano y'Arusha nkuko nanabivuze ko yamaze kuja mu mbwirizwa nshingiro yateretswe mu mbwirizwa nshingiro kazoza kayo nuko abandanya kurikizwa muri iryo bwirizwa mu gukurikiza iryo bwirizwa nshingiro ibice byose bijanye nayo masezerano igihambaye rero nuko abantu bokumva yuko ibwirizwa nshingiro ariryo rikorera koreshwa mu gihugu ayo masezerano akabaho nkaho ari icyo twitwararika kugira ngo dutahure neza icyo bacaranditswemo kiba kiri mu bwizo shingira umuntu abatatahuye neza icyo ntari ko ndemera nuko twokwama turi ko turayaharira ko igihe cyose kuko uri kuraraba ingene ibintu byari bihambaye bavuze ko barinda kugumizamwo byari byo bijanye n'igabanganwa ry'ubutegetsi mu moko kandi n'ukuri uri kurabiraba ni nayo ntumbero niyo ntango nkomoko y'intureka zagiye ziraba mu gihugu nico gihe hari ndahaja kuganirwa y'Arusha byari bivuye yuko habaho gusabikanywa nabi ku butegetsi hanyuma hakabaho n'inzego ziharijwe n'ubwoko bumwe na cyane cyane muri byo by'umutekano ugasanga rero harabaye ubwicanyi ibyo bintu bimaze guhagararirwa gushika n'umunsi bikaba biriho simbona ikindi kibazo abantu borinda kuja hanze y'igihugu bakarinda guhamagara abanyamakungu kugira ngo baze kuduhagararira ngo duharire kirya kintu canditse muri ajya masezerano
honorable tasiano kazoza kayo kabaye kahe amasezerano y'Arusha
yagishura mu duce tukeye kandi ntarinze kuvuga amajambo menshi ugabonagira abariko baratwumviriza abariko baratwumviriza
uco bigaragara
bumve ko kuri Paris uronse 48% kwijana ubundi akagira 52% agasha afata ingingo zose nkuko utari muri Assemblée Nationale
wumvise icyo kintu
ndakabaze
mumbarize uba umuntu ariko arabesha ku mugaragaro
reka ndabandanye abatumviriza barabyumva barumva ko mbeshaje nabi kazoza rero naka ubwa mbere tuvuga kazoza duhereye ku ngene ayo masezerano yabonetse basha yo bari n'ubu sinje zivuganisha ariko bose rwiko na wewe nibaza ko bose rwiko na jewe kandi
bangwe weje kuri ako kazoza
uri muri bamwe biyumvira yuko atari babajijwe atacosho
sindigeranje yo namwe mugitwaye neza naye mumaze kuja kazoza ubwa mbere ho tukavuga tubanje kurabyo yavuye kure abantu barushe abarundi barushe nabagiye kuyaharira bararushe namakunga araruha aratanga uburyo bwinshi nico gituma icya kabiri namasezerano y'abarundi saye umugambwe kanaka uba sende dumus cyangwa ubundi ushobora kuvuze cyo
icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twari ko tuyaga ivyerekeye amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi y'Arusha
nshimire mwebwe mwese mwadukurikiranye muranige mu banki no mu vyanyu naho butaha
arakoze Jerome Niyonzima utugejejeho ikiganiro kwa Nyaburunga ni naha dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha dushimire engineer wadufashe mu banga bw'ibyuma na Innocent Kimenyi wadufashe kugiranya aya makuru muri studio ya gatanu hano i Washington DC mwari kumwe nange Edirwema mukomeze muryoherwe n'ibigano bya radio Ijwi rya Amerika.